mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese. Ijwi rya Amerika muryumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Ikaze mwese nshuti bavandimwe.
Kubitwerekeye tubona yuko niyo iyo nama y'abakuru b'ihugu itafata ingingo ishimisha Abarundi. Twasabye ko ico kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine.
Uwo ni Tassien Sibomana wo mu mugambwe Uprona waturutse mu Burundi, yari mu biganiro byahurizaga abanyepolitiki b'Abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania leta y'u Burundi ititabye. Aravuga icyo yumva cyakurikiraho. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ibibazo abahinzi barimo guhura nabyo mu ntara ya Kirundo. Imyaka bateye mu mirima irimo kwangirika, bakabibaza icyo biturukaho. Niyerekeye indwara ya Ebola muri Congo n'ingamba zafashwe mu kurwanya iyo ndwara mu bihugu bituranye n'icyo gihugu. Turaza rero kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Duhere Arusha mu gihugu cya Tanzania, aho ibiganiro bihuza Abarundi bimaze kurangira. Umuhuza mu bibazo by'Abarundi Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania amaze kubasezerera, ababwira ko arangije akazi ke, ko agiye gushyikiriza icyegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC hamwe n'umuhuza mukuru hariwe Yoweri Museveni perezida wa Uganda. Mkapa yumvikanye nkaho atanze imihoho. Mugenzi wacu Pierre Carven iyo nkuru niwe umaze iminsi adukurikiranira aya makuru ku biganiro bihuza Abarundi, aduha inkuru irambuye.
Inyuma y'iminsi itandatu abanyapolitike b'Abarundi bari mu biganiro i Arusha muri Tanzania, umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiriye ngaho. Mu gihe yari kwarasozera ibyo biganiro, Benjamin Mkapa yavuze atwara igihugu cya Tanzania, yavuze ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira ngo haboneke umuti ku matati ya politike ari mu Burundi, naho hatabonetse amasezerano canke urwandiko rumwe ruhuriwe ko n'impande zose zegwa n'ayo matati. Umuhuza Mkapa yavuze ko agiye gutanga raporo ku bamutumye. Ambassador David Kapsa n'umuhanuzi mukuru w'i
The facilitator now will review the documents he has.
Atumuhuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishyire hamwe. Izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta, ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze, hamwe n'ururero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baheje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda. Ijwi rya Amerika ryamubajije nimba umuhuza azoguma ari Mkapa canke ko azoba ibindi biganiro. Kapsa ati twebwe twifuza guhagarikira ngaha. Byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Yase bazoshima ko biba, kuko butubishize mu maboko yabo, kuko umuhuza mukuru perezida Museveni nawe azoca yihicegeranyo. Nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara, bashobora no kumubwira akabandanya igikorwa. Ariko Mkapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe na twebwe twese. Kubwa abanyepolitike bari bamaze iminsi ngaho Mkapa yatanze imihoho, basavye mu rwandiko barungikisha mu mpuzamakungu ONU hamwe n'umwe bwa Afrika ko bifuza abandi bahuza. Anise niyo nkuru yaje arongoye umugwi w'abatumiwe mu rudanise na rede rutavuga rumwe na leta.
Twashaka uwundi muhuza. Ubwa mbere twashaka yuko Union Africaine irishye hamwe igihugu byo muri Afrika byoca risubira rigafata ikibazo cy'ubuni muntuke bakaturondirira uwundi muhuza, kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Twasanze ko ikibazo cy'Uburundi atacitayeho cyane, tukagira tuti ibihugu bihurikiye irishye hamwe igihugu byo muri Afrika basubire bagisubiremwo, basubire barabe yuko batoduha uwundi muhuza. Wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cy'u Burundi. Abo bantu ko ari bari bamaze imyaka ibiri bagerageza mugabo vyanka botanga imihoho bose, ico kibazo kikaja mu minwe y'undi muhuza.
ikindi basavye kandi muhuza kakibemerera kugishikana no kuba inama ya karere yigi kibazo cyo Burundi gusa tasesipomana asarikira umugambwe iprona uruhande rutavuga rumwe na leta ya Javi Bujumbura
tuti nivyumvikana ko aka karere iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa ko kugira yige gusa icyo kibazo cyo Burundi ati byo naje ndabona ko byananiranye nico gituma muri raporo nshikiriza muhuza nsaba ko icyo kibazo cyo Burundi coshigwa ku runama yacu yonyine atari mu nama zijya zisanzwe usanga hariko ibindi bibazo ku rutonde rw'ibyihwezwa tuti imbere kubitwerekeye tubona yuko niyo iyo nama y'abakuru bihugu itafata ingingo ishimisha abarundi twasabye ko icyo kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union African bagaheza bakaraba urundi rwego rwo kwigigwamo icyo kibazo cyo Burundi.
Pierre Clavier Nahimana atwara umugambwe Sabanya Fredebu nawe yamenyesheje ko bizeye badakekeranya ko naho ikibazo cyo Burundi cyo habwa abandi bahuza ibyifuzo byabo bizoshikanwa imbere kandi bigafatirwa
ko tubona yuko yatwemere ku byimviro twashikirize ngaha azobishikiriza abakuru bihugu bakuru bacu hanyuma bagaheza nabo bakagice babivuze ko kuko we yavuze ati jewe ndumufasha ariko abahuza ubu bagiye gutanguza ibiganiro bikomeye bongere babe abahuza koko ntibagume bari abafasha gusa ikibazo kiri mu Burundi bagitorere inyishu n'ingoga nkuko bigombwa gukogwa aho rero twewe twahakuye umwizero ukomeye ko yatubwiye yuko abakuru b'ibihugu bakarere icyo cyo Burundi bagiye kugifata mu ntoke vuba kandi bagitorere inyishu
muri byo biganiro byari bimaze iminsi umuhuza arafite n'ikindi ashima nuko abanyepolitike b'abarundi bashoboye kugira umugumwe w'abatavuga rumwe na leta baba abahunze hamwe n'abari mu gihugu gusa arababazwa n'uko leta umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'imigambwe bicuditse batitavye ubutumire bwiwe inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ari nayo izofata iyindi ntombero y'ingendo guhuza abarundi ivyogenda yitegekanijwe kuba mu mpera z'ukwezi kw'11 kuza atagihindutse Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwije rya Amerika
Karavel rakoze kuri inkuru tuve muri Tanzania tujye noneho mu Burundi mu ntara ya Kirundo imbuto zatewe mu mirima zirimo zuruma izindi ziraborera mu mirima abo bahinzi rero baziteye bavuga ko bakurikije ikirangaminsi cy'ukuntu imvura igwa no mwigena biteganya byihe ariko kandi bagasaba ikigo kibishinzwe kongera kubamenyesha uko bakwifata muri ibi bihe imvura itarimo gukurikiza ikirangaminsi kiteganya gihe Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze uri aho ngaho mu ntara ya Kirundo adutegurira iyi nkuru.
Imvura ya mbere y'urutasi imaze gushika hasi ikanywesha isi abarimyi hirya no hino mu ntara ya Kirundo baciye batangura guteragira. Abarimyi bavuga ko batewe intege zo kurima no guteragira kubera babonye umwaka uheze wababereye mwiza mu burimyi. Ubu barateragiye ku bwinshi ariko bafise amakenga ko uruzuba rushobora kongera kubakura mu gahengwe bahoramwo ni mu gihe mu bice bitari bike imvura yerekana ko igomba kugwa ariko ikaguma hejuru ahandi naho uruzuba rukibonekeza umwanya munini aba n'abarimyi bo ku mutumba wa Yaranda muri komine n'intara ya Kirundo
irima uko twabona ajya ikorera agenda byari byiza mugabo uruzuba ni ngo ruce ruduhindukirira rusubiye kongera kwaka nkuko byari bisanzwe ubwa mbere mu byari byakiyemo haramwe kanyunzwe gatoya kaho twari twamaze kuba tumaze nk'umwaka wose turonka icyo turya mu gubu biragiye gusubira guhinduka twarateragiye ariko turabona ko nibyo twateragiye biriko birafira mu kuzimu bimwe byaheze mu kuzimu ibindi biriko biraraba uriko uranabikurikirana wewe nk'umunyesha makuru ngaha urabona ko bitagenda neza cyane
nuko tubona kabisa yuko ibirera ari bibi nk'ubu nkanje kubera nk'ikiro ndagiteragira ndagikoye ku isoko urabona ubu ubyapfuye
aba barimyi bavuga ko bateragiye bakurikije akamu kiteganye gihe byatanzwe n'ikigo cy'igihugu kibijejwe ijebu
kuma mwaka barabivuze ku maradiyo n'amatariki bari bavuga yuko imvura izogwa ari nyinshi abantu nyine imbuto nyine bari babitse mu mahangare abantu ibintu babikoye mu mahangare bararima nta bintu byarumye nyine bajyasubiye gusonza
mu bwa mbere mu ntanga bakoma bavuga ko imvura izoboneka mu gihe gitoya abese bacye bateragira bihuta kugira barabe nyine ko izogabanuka bagize baje guteragira hariho rero urumva hariho abagitera n'abandi bacye bahagarika ko ndetse bagiye abanyagishi
bagize ico basaba ico kigo
abo bajejwe ibintu by'ibirere twobasabanye bakatubwira neza kugira ngo tureke kwihebura gose n'ibizogwa tubimenye kuko hariho nk'abeshi bakiri ko batere bigori cyangwa biharage bijya bya nyuma nyine
wabajejwe ibirere nyine boza bararaba nyine bakabipima neza hako abanyagihugu babashuka imbuto zabo bakazitera bagasaba se basonza bapfuma bazavugisha ukuri bakareka kuza barahenda abene abanyagihugu bisaba yuko bozotanga imbuto yo gutegera bushasha ko zamaze gupfa izindi barimye
benshi mu bateragiye barimye imbuto z'ibiharage n'ibigori n'imbuto bakuye kuvyo bari bimbuye mu mwaka uheze wirima basaba ko boronswa imbuto mu gihe imvura yosubira kuboneka neza
bisaba yuko bozotanga imbuto yo gutegera bushasha ko zamaze gupfa izindi barimye
n'ukuri byokunda babishoboye bakazitanga mu gihe bo babona yuko ikirere cyozotira kikaba cyiza no kuri izo mbuto ziduha tukazisubizamwe kuko izo twashizemo zo turabona ko zadufanye
ikigori nateye cyarabye urumva rero nuko icyo twobasaba yuko nkuba kavura kaguye mu dihe imbuto tugasubizamwe wa mukoze
ikigo ijebu kijejwe guteganya igihe gitangaza ko iteganya gihe gishira ahabona idakorerwa abarinyi gusa ubuyobozi bukuru bw'icyo kigo bumenyesha ko iteganya gihe rishobora gufasha ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu icyo abarongoye abandi mu bisata bitandukanye abajejwe uburimyi barimwo baheza bagakora no kumenya ururimi bakoresha mu gusigurira abo bajejwe bafatiye ku makuru bahawe n'ikigo kijejwe iteganya gihe icyo kigo kimenyesha ko nubu kibandanya gukurikirana uko ikirere kibandanya guhinduka mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
ndagushimiye Jean Bosco kuri iyi nkuru tuve mu Burundi noneho tujye mu bihugu bituranye hari byo Uganda na Congo ku kibazo cy'indwara ya Ebola iri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo igihugu cya Uganda bituranye kivuga ko kidafite impungenge nyinshi nubwo kirimo kwakira impunzi zituruka muri Congo cyakora cyashyizeho ingamba zo kurwanya icyo cyorezo ku mipaka naho impunzi zakirirwa ni nkuko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Sebahizi abitubwira
icyorezo cy'uburwayi bwa Ebola ni ikintu kimenyerewe muri Uganda kubera inshuro nyinshi cyagiye cyaduka mu duce dutandukanye tw'igihugu akaba ariyo mpamvu igihugu kimaze guhuguka mu rwego rwo kurwanya Ebola bityo bagashobora no gushyiraho ingamba zikomeye kugira ngo iyo ndwara ivugwa mu gihugu cy'igituranyi itambuke umupaka ukurikije minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Ruth Ochen nyamara ariko kubera ko Uganda idashobora gufunga imipaka na cyane cyane ku mpunzi zigera kuri 50 z'abakongomani zinjira zigiye ku mpaka wabunagana muri Gisoro buri munsi abashinzwe iby'ubuzima bongeye gukaza umurego kugira ngo birinde Ebola kwinjira mu gihugu Abel Bizimana ni umuyobozi mukuru w'intara ya Gisoro twavuganye ku murongo wa telefone
Government ya Uganda binyuze mu ministry y'ubuzima yashyizeho gahunda yo gusukurininga abantu banyura ku mipaka kubasuzuma bakoresheje ubuhanga bwabo kumenya na chaniza Ebola kuko iza n'umuriro so the first cardinal sign iyo bakurikirana no kureba umuntu niba afite umuriro nangwa n'ibindi bimenyetso byerekana ko yaba yafashwe
nyamara ariko ukurikije uyu muyobozi abantu bateye impungenge cyane n'abaturuka kure kubera yuko abaturuka hafi n'umupaka baba batavuye ahadutse ubwo burwayi ariko naho baba baturutse hafi ngo barakurikiranwa kureba niba barageze muri ibyo bice cyangwa baba barabonanye n'abantu bahaturuka
kuko henshi abantu baturutse kure ba truck drivers abaje nko mu ndege bavuye nk'igoma bakaza bavuye kure iyo history yose bakayikurikirana bakareba niba yabaturutse ahantu ko muri Ebola area iri ariko twe nka Gisoro nta kibazo dufite cyane gikabije kuko ahiri ni mu ruhande rwa Kasese rwegereye Kasese nubwo nabwo ari kure cyane ya Kasese ariko urebye nyine n'abafite risk yo kutwanduza burya ntabwo ari abo bashobora gukora sodazi kuko abo basa nk'abaturage n'abanyura ku mipaka iri gazetted nkabunagana maybe nkabusanza abo bagaragara yuko bavuye kure nangwa bavuye mu bice bya kure nibo threat
ku ruhande rw'impunzi naho leta ifatanyije n'umuryango uzitaho HCR hari uburyo zashyiriweho bwo kuzikorera ibipimo by'amagara kugira ngo babe bamenya uwanduye byihuse
impunzi zine kibazo ariko nabayo nagize yari ahari nyakabande basi imyiteguro iyo bakora bakiri ku mupaka aho babavana bene bagira na hariya kwa nyakabande nabo bakagira ibyo bakora byo kugira ngo nubwo harimo threti bayivumbure kare kandi n'abantu barebe ngo babahaye uburyo bw'isuku buhagije kugira ngo bavuye iyo Gisoro bari clean bafite isuku
umupaka wa Bwera muri Kasese aho abantu baturuka za Beni bacya hamwe n'umupaka wabunagana muri Gisoro aho impunzi zikunze guturuka ntigenzurwa cyane n'abashinzwe iby'amagara y'abantu bikuru b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba byose bisa nk'ibyafashe ingamba zo kwirinda Ebola kuvaho yavugiwe muri Congo, kuko iyo ukiye ku bibuga by'indege hamwe no ku mipaka itandukanye usanga habashinzwe iby'amagara y'abantu bakurikirana kumenya amateka y'ingendo z'abagenzi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Ignacio Sebahizi, ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Twibutse abatwumva ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mukatwumvira ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu kanya saa 2. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birakomeje. Umuryango w'ibihugu by'Iburayi wagumishijeho ibihano wafatiye u Burundi kugeza ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 umwaka utaha wa 2019. Icyemezo cyafashwe ku itariki ya 25 y'uko kwezi kwa 10. Ni mu gihe ibiganiro bihuza Abarundi leta ititabye byarangiye i Arusha muri Tanzania. Umuhuza Benjamin Mkapa yatangaje ko arangije akazi ke, ko azashyikiriza icyegeranyo umuhuza mukuru Yoweri Museveni uyoboye igihugu cya Uganda. Mugenzi wacu Fide Niyongabo mukanya yaganiriye na Faustin Ndikumana ari mu kiganiro muri Isanga. Faustin Ndikumana hayoboye ishyirahamwe Parsem rishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bazagere ku iterambere rirambye ari Bujumbura mu Burundi. Yaganiriye kandi na Innocent Bano, umuhanga mu bya politiki hari Buruseli mu gihugu cy'u Bubiligi. Baratangira bavuga uko bakiriye uburyo ibyo biganiro byarangiye. Dutangire twumva Faustin Ndikumana.
Twavyakiranye nyene umubabara kuko urumva igikorwa cyatanguwe cyo kuzanira amahoro Burundi, cyo kugira Burundi busubirane ituze, umwumvikano, icyo bita cohesion nationale mu gihugu, ko n'ibintu bya mbere ngombwa kugira igihugu gishobora no gushikira iterambere cyifuza, na cyane cyane ko n'iby'ubukene biba bisanzwe biba bitifashe neza mu gihugu cyacu. Urumva rero ntaho reka kugira umwabara agahinda n'impungenge, kuko avuze ati jewe nari naragerageje birase abarangoye bari binyini banyitaje ko ndabyifuza arabyihugwa cyane rese ndakiyangije. Ubwa mbere hoho abahomba nipfuye bw'Abarundi nyene nicyo gituma ibabaje, kuko wewe urumva yakadukorera tugeza gukunda Uburundi kudusumbya itwebwe tugeza kubukunda imbere yiwe. Ingaruka nk'izo tuzibona rero ku gihugu cyacu, hanyuma mugabo umuntu akizera ati petetre kumbure ko yari umufasha w'umuhuza niyashyikiriza icyegeranyo inama kuri y'ubwo harimo n'umuhuza mukuru nyine Romediateur we Perezida Museveni, yumvire yuko kumbure bazofata ingingo zindi zotuma icyo kibazo kitutako cabananiye, kuko ubundi bwiyatubiye nk'akarere kananiwe Burundi tuzumva ibizo bivuye muri iyo nama n'icyo uwo muhuza mukuru azobashikirije. Sinzi ko azoza amatanye n'intumbero mugabo gushika uno munsi yabaje kurabona ibiganiro byatanguye kuvuga mu 2015. Sinzi ko mubyibuka kuva rero mu 2015 gushyira mu 2018 ibiganiro bimara imyaka itatu itarahera. Wumva bidateye isoni n'ubwoba uko na bimwe byarushangira byatora inyishu ku matati y'indyane mu Burundi zari zihari kuva gucikukira, byaramaze imyaka ibiri mbere wa kabiri ku batangura bishabisa n'ibirangira mugabo nk'ubu imyaka itatu murabe muri zuguruzuguru ibintu bidahera. Urumva ko bitanezereye kuko ntibeza ngo biduhe iteka n'itekane mu Burundi.
Urakoze. Nawe Bano, mubyakira gute ibyo biganiro ukuntu byarangiye?
Jewe uko ibiganiro byarangiye nibaza ko ari ibintu bisanzwe, kuko igikorwa bamutumye asa n'uko yari mu butumwa yari yavuze, yari yavuze ko bateza kugira kuraba ingene abanyepolitiki boza kujya barabe iby'amatora y'2020 ku ngene byogenda bigende neza. Ntanguye kwibutsa ibyo biganiro byari bifise intumbero zibiri. Ubwa mbere hari icyo kwita vole ya mbere, ari ibiganiro byabereye hagati mu gihugu aho Abarundi bicaye hamwe bose bari mu gihugu. Hakabaho n'ibyo biganiro rero basaba yuko abari hanze bashobora kuza kwicara hamwe n'abandi, bamwe biyumva ko badashobora kuja kuganirira i Burundi bakavuga ati reka tuje hanze abari tuganirira iby'i Burundi. Abarundi baricaye hamwe, Abarundi benshi imigambi yose bicara hamwe irumvikana, ari byo byashyitse ku bintu bimwe bimwe byagiye biraba kuva mu 2015, kuko ibyabaye mu 2015 sico kimwe n'ibiriko birabubu. Hariho ibintu byinshi byagiye bitera imbere, Abarundi inyishu baradaratoreye inyishu ibibazo bimwe bimwe ibyo rero byari kiri hanze yaho bite Arusha nibaza ko byari ibintu ahubwo byari byaje gutebya abarundi kuko abarundi byari bije kubasamaza gusuka abarundi mona ko bari bafashije inzira ari inzira mu byo bari baganiriye ko musa ico natwari twizeye nuko abanyepolitike bari hanze bari gutanga akantu ico nokwita privacy kw'ibyo bintu ba abarundi bahagati mu gihugu bari bumvikanye ko hama nabo bakaraba ingene botaha kugira bu bashore kubandanya buba ku Burundi aho Burundi bugeze teni baza rero ko nkuko bayabivuze adoshikiriza icyegeranyo hanyuma abo bakuru b'ihugu bakazoraba ico bashobora gushikiriza sino je mbona ko atakintu cyafite ubwo bakirimo ahubwo harimo umwizero yuko abo bakuru b'ihugu bazahamagara abanyepolitike bari hanze bagashobora gutaha kugira bitegurire amatora y'u 2020.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone dufite ciza, uratwumva?
Ndabumva amahoro cyane.
Amahoro, irindi zina naho uhamagaye?
Nitwa Neptune.
Uhamagaye urihe?
Ni Makamba.
Ufite ikibazo canke icyumviro uterera?
Ni icyumviro nterera.
Yego.
Ego uko ibyo biganiro byagiye biragenda twarabikurikiranye aho na leta y'u Burundi cyashoboye kubyitaba kuko bumva yuko hatumye bajya abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi. Hari twumva yuko abantu batembagaje ubutegetsi ari icyaha gihanwa n'amakungu ejo batangagwa cyane n'ukuntu amakungu yasosiye indava aba bantu bakubise kudeta hako bashyira imbere y'ubutungane yarashaka guhinga uvureta igihe cyose izo bibona yuko abo bantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bazoba batumiwe muri iri ganiro yuko rotitokita kuko barashe gusesa amaraso menshi y'abarundi hagiyeho bijya bintu bizakuba nicyo kimaze kukimeza abatahirwa n'ubutungane nabo twabasaba yuko boza bakatubwira imigambi ngaha mu Burundi hanyuma tubashimye tuzobatore. Murakoze cyane.
Murakoze. Dufise kandi na ze uratwumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina naho uhamagaye?
Ni Nazere ndi Bujumbura. Nazere ndi wabiki?
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ni nk'ikibazo.
Yego.
Murabona tuko tufatiye kuri biganiro biherutse kuba Tanzania naho leta y'undi kitaze duwe dufise ikibazo cyo tuvaza abantu bari mu politiki gushikisha ko atakintu kibaditse giko kirakogwa bo biteguriye iki gukorera nk'abarundi babisigaye mu gihugu kugira ngo izonjyane zihere hama twe icuno cyane saba leta nayo nk'intererano nuko yobandanye ikora ku nyungu z'igihugu hama ntikoreye ku masantima yaba bari hanze badashaka ko yego gutere.
Murakoze. Ngaruke kuri Faustin iyo ngingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yo kubandanya ivyo bihano mwibaza ko yafatiye kuki?
Bo ubwambere hoho ibyo by'imigendranire y'Iburaya n'ibihugu bya Afrika cyangwa ibihugu biri mu nzira y'amajambere birafise ingene bitunganijwe ari amakoro yasinywe haba makoro dokotuntu canke amasezerano y'Ipari birafise ingene bitunganijwe igihe hari ingorane zije hagati mu migendranire bijanye n'ibintu by'agati akazi na mushanga n'ibindi ashobora kuvuga ati birahungabanye muri iki gihugu kanaka ni canke kiriya birafite amateka bigenga rero hari igihe imigenderanire usanga itosekaye hanyuma hari biba biriko birasabwa igihugu rero kimwe n'ikiba cariyemeje ico gitegeza gukurikiza canke ivyo gitegeza gushira mu ngiro ivyo rero bagenda bevariwa bukebuke mu biganiro bariko baragiriranira kugira ibishobore kuva mu nzira. Ibyo rero si Burundi bimaze gushikiraho yaho n'ibindi bihugu bimaze kuba gutyo gihambaye n'uko ibyo biganiro bibaye bitari bigatora inyishu gushika uno munsi yongera n'ibyo babituma bingira n'ibyo biguma gutyo urumva mu gihe iyo nzira nyene y'ibiganiro yari imwe mu byari gutuma iryo tuza rigaruka mu Burundi urumva muri ico gihe bikaba bitarahera bamwe nashobora kuti turafise impungenge kubera ibyo biganiro bitari kubiraza ubumva icyo twovuga tuti umuti ugaruka iwacu kuko urumva n'imigenderanire y'u Burundi n'ibyo bihugu nabyo ikayifite amategeko bigira ku murya bya korodokotonu mu gihe bitarava mu nzira rero nicyo twandurugize tukatavuga tuti none igihugu cacu twokigira gute kugira natwe dusubire mu nzira y'imigenderanire n'ibyo bindi bihugu nkuko ibindi biriko biragenda nibaza rero ko ari ibintu byama bikunda bihora bishika mugabo kandi biratina bigahera n'ubundi bazabizohera naho bitaba bitaheze uno munsi kuko igihambaye n'uko leta nayo ibihari ivuga ati mu byo nsabwa mbije hakigurunugira na kahe canke kw'iby'umuteko kuko urabona umuntu arabareza bitaba we ati wewe leta kumbure igihugu cyangwa gifite impunzi hanze bakivuga abantu bahunze canke ibibazo by'agati akazi na muntu canke bya demokrasi n'ibiki ati rabakigurugira kugira bize bitora inyishu ibyo rero nibaza rero yuko ari ibintu bigenda biraganirwa
uko ariko biravasa kuko igihugu cyose kiba cyagiye muri amasezerano y'Ikotonu cyanke y'Ipari kiba cyagifite ibyo cyiyemeje kandi biranditse ABCD ibyo gikora n'ingene biza birarabwa ko byagiye mu nzira aho rero nta wivuguruza cyangwa ngo gute byabyanditse ingene bitegereza kugenda hamwe kiragira nce ingaruka ko katoyi ico cuwo segisikize mugenza tuko turagira ikiganiro yari turabwi ibiganiro byabira hagati mu gihugu hari ibiganiro byabaye hagati mu gihugu by'abanyagihugu byari ibiganiro bisa n'uko bashaka gushikiriza ingorane Burundi bufise ico gihe baragize akaraporo ro kanyuma kico gihe baravuga abanyagihugu bafise ibibazo bijanye n'ubutungane n'ibyo gateye akazi na muntu n'intwari ibereye n'agashomeri sinzi ko kwabo karaporo bagize naho hatasohotse raporo nini imisohoke ntiboneke mugabo urya arabirongoye Monseigneur Juste yarerekanye ibibazo abarundi bahanze ivyo rero bico bitogunyisho n'abanyepolitike ko niba ari professionnel y'ivyo abanyabarundi barashikiriza ibibazo babona byufatigwa ko mugabo abanyepolitiki ni barongora igihugu n'ubaniganye na kukirongora n'ubaja mu biganiro aho rero niho bavuga bati akabijya kabo niho kategereza kuba kaje n'ibiganiro niho bakabisozera uko bari ibintu baratanguye hanyuma ikindi rero nuko icyo cyo kuvuga ati waraheje gushikiza avuga ati atabashaje gutembagaza ubutegetsi cyangwa n'ibiki nizongora nyine nzindyane ziba zadutse umuntu aravuga ati ibi byashitse kubera mugabo nyibaza iki kibazo cy'abategeza kuja mu biganiro cyari cyaratorewe inyishu aho leta yavuga ati sino gucana n'aba bari baragerageje bahuza bararonda nico gituma umuhuza avuga ati je naragerageje kuko aho leta yavuga ati abantu bashobora gutumirwa mu biganiro baragerageje bararondera abandi batumirwa mugabo ku muri iyo mitahe batayifise nabo rero bari Arusha nta kukira muri mitahe n'abari baje Arusha ejo bundi mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze abariyo bose nta mitahe bari bafise urumva bari kugira bwe bati bahe chance y'uko ibyo biganiro byubwira icyo bishyitse en fait ni ku nyungu y'abarundi si ku nyungu y'ukuvuga ngo nakare ni twebwe inyungu y'abarundi kuko twese dufise ibibazo impunzi z'abarundi ziri hanze nibaza ko ari ubundi bufise nyinshi gusumba twese turi kuko dufise impunzi nyinshi hanze ni bene wacu urumva tugeza gutaha nabo bagasiba akazi bakubaka igihugu urumva nibaza rero yuko agahaze karacari wacu ku bisanzwe tugeza karamwe tugatora inyishu
yego nawe Innocent yongingo yafashwe n'ubumwe bwa Buraya y'ukubandanya ivyo bihano ku Burundi mubona ko yafatiye kuki nikihe muboniyo ngigo yafatiye ko kugira ibandanye
je nibaza yuko iyo ngingo icyo yafatiye ko ni navuga ko ifise intumbero ya politiki sukubera yego nko kavuze Faustengo ari imigenderanire murazi amakore yagiye abahagati y'ibihugu bya Buraya na Afrika narabikurikiranye cyane nibaza ko amakore yagiye aba kenshi na kenshi harimo imitego myinshi harimo imitego myinshi kuko iyo usezana n'umuntu akurusha ingufu wamushaka kwa muri kuramufukamira iminsi yose agaca ashiraho amakondisiyo agashiraho amapresyo murazi kigiye cyagiye cyica Afrika n'ibyo bya vita reconditionalité usanga bashiraho amakondisiyo menshi iyo bashaka gufashanya murazi mu iki gihe ibyo bita fond ya development in europeenne ya igira 14 basimikira cyane ku bintu bya demokrasi n'ibintu byerekeye agateka kazi na muntu ibyo rero babishimikiye ko kenshi na kenshi wacu usanga bitwaza ibyo bintu akaba ari ibyo bivuga ni nk'ikigwanisho kugira tubandanye dufise igisho kuri Afrika mugabo urabye abanyafrika nabo nta buhara na rumwe bafise kugira bagisire igisho kubera Iburayi niho rero bitangarije kenshi na kenshi rero iyo bariko bafata ibihano nk'ibyo kwama basaba gushira ku mareta cyane cyane y'amareta adashoboye gushira mu ngiro inyungu zabo bagaca bateza gukoresha ibyo bihano kugira bashyira amapresyo ku iyo leta kugira yemere n'ibyo itari kwemera ikorera inyungu zabo banyaburaya gukorera inyungu za bene gihugu niyo rero nicyo gituma mvuga ko ari intumbero ya politike Uburundi bwarabyerekanye kenshi na kenshi yuko hari ibihugu bya Buraya bimwe bimwe byageze uruhara cyane cyane muri ibi biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi nibitangaje rero kubona ibyo bihano bongeye kubishyiraho yari nk'uko navuga sous forme ya pression ku biganiro bo nyine basabye yuko n'ibiganiro byobera yarusha kubera iki basabye ko ibiganiro byararusha kuko mu byagiye bibi Burundi abanyepolitike benshi bari ngaha ku butaka bw'i Buraya ari abo baguma bavugira baha amafinansi ma mu biriko yakozwe Burundi nibo bagiye basimikanga kugira barabe ko ibyo bintu byarusha abantu bo bijamwe ibyo bavamwe byo babije kuraba inyungu z'abanyaburayi aho kuraba inyungu z'abenegihugu naco gituma rero mvuga nti ibiganiro byabereye Burundi nahagira ngo karaporo ahubwo aragaya abarundi cefose nibaza ko akaba ari umuntu ari muri societe civile ntari kugaya abarundi ko bajya abarundi benshi bicaye bakayaga bagatanga raporo sakaraporo ni raporo kuko n'abarundi n'abanye politike muvuga bari kwatwara igihugu barabikoreye ko ari nacyo gituma n'imigambi rikira buno munsi n'amahoro yagarutse mu gihugu byafashije cyane iyo raporo yafashije nibaza ko nibindi bizokurikira bizobananya bigendera ku iyo raporo
cyari ikiganiro rero muri isanga mwari kumwe na Fidel Niyongabo waganiraga na Faustin Ndikumana uyoboye ishyirahamwe Parseme na Innocent Bano umuhanga mu bya politiki na hariyo dusoreje ibiganiro byacu ku buhanga bw'ibyuma yari Engineer Peter Handry na Fasili Gebehu na Eugenia Mukanguzi kuri mikoro mugira ibihe byiza.